mugira mwumvirize ubutumwa kubera iki Betelehemu ntoyi bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 28 ukwezi kw'12 umwaka w'igihumbi kimwe 1958. Bishobora kuba bisa naho bitwengeje muri iki gitondo kwambara ikoti yanje hejuru havugirwa ubutumwa, ariko nari nezerewe cyane no kwereka iyi koti nziza ishengero ryampaye. Narabonye mwene data Neville hano hejuru wa munsi yambaye ikostime nziza, ukuntu yari imukuye neza kandi nari yumviriye neza na neza yari ne nziza cyane n'ishengero ryari ryayipfutse ko niyumviriye nti nzokwambara rero ikoti yanje hejuru havugirwa ubutumwa. Murazi ndizera ko tutigera dukura iminsi yose, kandi sinshaka gukura ubeba na gute mwene data rite, oya sinshaka na rimwe gukura, dushakanye n'iminsi yose kuguma turi abana. Wambaye imwe muri ya myambaro bavuga butumwa bahanitse bambara. Navuniye ko rumwe gusa nca niyumvira ko nkumbure washize ko impuzu y'urubanza nibyo kumukeza kuri iryo koti. Nibyo ngiye kuvuga ko ariko nari nkeneye imwe merewe nabi kandi ni nziza gusumba izo naronse zose, kandi ndayinezererewe cyane by'ukuri. Rero mwene data Yororoyo Benson, sinzi ko ari ngaha canke atariho muri iki gitondo, yaragize uruhara mu kwihitamo kandi by'ukuri yacaguye neza. Rero turanezerewe cyane cyane no kuyironka, kandi turanezerewe cyane no kugaruka mu nzu y'Imana muri iki gitondo no kunezererwa ibi bihe byiza bihebuje byo gufashanya na bene data turi ku ijambo ry'agaciro. Kandi mu gihe cyavuye umwami abishatse ngiye kuja mu mahanga, ndibaza ko mwabibonye mu kinyamakuru yicwi ry'abadandaza ko ngiye kuja mu mahanga muri uku kwezi kuza, kandi tuzosaba imitentererano y'amasengesho ku bantu bose ko bo dusengera igihe tuzoba twagiye. Bisa naho mu mahanga ibikorane byanjye umengo ni byiza gusumba kubera hariya bishika ku nyota gusumba muri Amerika.
Better because it takes better there in America.
Nariko ndabwira mwene data Mercier yuko numvirije yabanje kumpiradiya ivuza amabande, kandi harimwo amabande amwe yarimwo inyigisho zanje. Nca ndamenya ko hagize umuntu anyumviriza bwoba ari ubuntu bw'Imana kuri bo, kuko niyumviriye ko noshoboye gusumbyaho gato. Yo ehariko arafata amajwi ibi nabyo akantu gato ushobora gukuramo ikico gice, urabona yerekeje urukumu rwiwe hasi, nibaza ko bisigura ko aja gukuramo kirya gice. Ariko ndababwire natangaye cyane inyigisho itanonosoye namba nigeze kumva mu buzima bwanje yari yiguwanje n'ukuri iri kuri bande. Byatumye ngira ishavu rirenze, byarananiye no gufungura, nararwaye nca mva ku meza sinashoboye no gusinzirira ijoro. Kandi ejo naragiye Kentucky ndi kumwe na mwene data Wudu, ngarutse navuze nti mwene data Wudu simbona ukuntu ndonko umuntu aza akanyumviriza mvuga, n'ibintu bitanonosoye namba nguma nisubiramo, kandi yo nta ndongora mvugo n'utumenyeso two kuruhuka nta na kimwe, gusa sindabizi birantera intege mu mwanya umwe kumenya kwitegerezwa kuba ari Imana handi ho nta muntu n'umwe yoje na gato. Ibyo ni ukuri. Rero nariko ndabwira mwene data Corinse nibaza ko ari umwari mu nyubako, kandi we rero naramubwiye yaraje aho ndi, kandi naramubwagiye navuze nti mwene data Corinse by'ukuri navuze nti harahetse hafi imyaka 30 ndi umuvuga butumwa nkatankeka, notegerejwe kumenya icari cy'inyigisho nca mvuga nti iyo ni inyigisho itanonosonye namba ntigeze numva. Kandi ni umuvuga butumwa w'umumetodiste, kandi mwene wabo n'umuntu akomeye mu idini ry'abametodiste, kandi yavuze ati ni byiza, yaravuze ati ngiye kubabwira mwene data Branham ati byoshoboka ko utumenyetso twayo two kuruhuka na kandi ngo amungane yawe atarange kutagira nkuko bitegerezwa n'ibintu nk'ibyo. Ariko ati uramaze kwiyumvira kuri wa muntu yigishije ku munsi wa Pentecote atarazi no gusinya izina ryiwe, izina ryiwe rya Petero. Ati ndibaza ko inyigisho yiwe itari ifise urutonde rukwiye. Ariko murabona igituma umuntu ashira amaso yiwe kuri ibyo? Mwumviriza ibiganiro bica ku maradiyo kandi byose biba byanditse. Murabona kandi bashobora kubishyira ku rutonde neza n'utumenyeso two kuruhuka n'ibindi, kuko bishobora. Narahagararanye na mwene data Charles Fure, ariko arigishiriza inyuma y'igisanduku bagurira mu inka hakiri kireha nk'uku akagikoresha nka kumwe hejuru ahavugirwa ubutumwa. Kandi ibyo yavuga byose nta kakindi yakora atari kubisoma. Nimero ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, byose byari byasuzumye radio, yasuzumwe n'ibindi. Kandi bijanye na Billy Graham nabonye ibyiwe n'ibindi aho bahagarara gusa hariya kandi bakavuga ibyo babisoma gusa banyarutse uko bashobora, kandi byose biba biteguwe. Rero niyumvira ko muri icyo gihe ushobora kugira utumenyetso two kuruhuka. Ariko ingorane kuri jewe nuko ntashobora no kubisoma. Rero iyo ndabyanditse ndazi neza ko ntashobora kubisoma. Rero n'ubuntu butangaje sibyo kubona ibyo ashobora kudukorera. Ariko ndashima ko nshobora gutangura ubu guheza umwaka kandi ngasubira ngatangura uwundi. Narumvirije umurongo w'amasengesho y'abarwaye kandi atankeka. Sinanyuzwe n'uwo murongo w'amasengesho y'abarwaye no kumviriza. N'ubwa mbere niyumviriza ndiko ndavuga ubutumwa kandi atankeka, naratangaye imirongo y'amasengesho y'abarwaye ntameze neza. Oya, niyumvira ko hazoba igihe aho abantu bategerezwa kumenya ibihe byose imbere y'uko bizera. Kandi mu gutangura umunsi wa mbere w'umwaka ndashaka kubihindura, kandi nzotangura bisanzwe umurongo w'amasengesho y'abarwaye aho Imana izombwira iti uyu muntu hari inyuma y'umurongo cyangwa ikintu kitagenda neza. Nzohagarara kuri wende k'abandi barengane, kuko ntashobora kubarenganisha bose gutyo. Murabona abantu barazi uko bameze n'abo ari bo hamwe n'ibyo bakoze. Ariko hari ikintu muri bo giciye kubiri n'Imana n'igihe cyo guhagarara kuri uwo muntu. Murabona n'ukwibwira uti ubu ni wa wundi. Murabona rero ndiyumvira nkumbure ko hazoba ihinduka. Mwene data Leo kuva ndabyumvise kandi ndizeye ko Imana izomfasha mu mwakuza. Ubu ndizeye ko uyu mugoroba hajya kuba ibikorane hano muri iyi nyubako, kandi ntegerezwa kuba hariya ku ibarabara rya 62 hamwe na mwene data Lidere kuri uyu mugoroba. Natahuye ko hajya kuba igikorane cyo gukesha hano, kandi mwene data Lidere yaransabye kuri icyo gikorane cyo gukesha. Ariko niyumvira nkumbure ko nzoba ngarutse mu ishengero kuri uyu mugoroba, kuko nama ngerageza kuba mu ishengero buca umwaka mushaje utangura, kandi nashaka kugaruka ngaha kuba hamwe na bene data hano. Rero nagize ikintu cy'imyumvikano gato, none nzoba ndi kumwe na mwene data Rudel kuri uyu mugoroba ku ibarabara rya 62 kuri club ya 62 ya kera. Barahinduyemo ishengero. Hanyuma rero kuwa gatatu ku mugoroba nzogaruka ngaha mu gikorane cyo gukesha. Hanyuma rero kuwa kane tuzogishiga ko duce tubandanya tuja i Philadelphia tuvuye aho tuje mu mahanga. Kandi muri iki gitondo ntidushaka kubandanya umwanya muremure, kuko uko bimeze turafise imibonano kandi bikorane birabandanya. Kandi muravuga muti kuva cya gikorane giheruka ngaha cyo gusenga yo ndakenguruka inyishu zabonetse zavuye kuri kiye gikorane giheruka cyo gusenga. Nta nkeka byari ibintu biteye igomwe ibyo umwami ashobora gukora, ibyo abantu biwe bakorera hamwe. Nibangahe nibahamagaza izina ry'umwami bakoraniye hamwe ubwabo, nizera ko ari uko bimeze. Kandi bagasenga rero Imana izobumvira mu ijuru. Rero muze twunamike imitwe yacu akanya gato gusa mu gihe tumuraba, kugira ngo aduhe uguhumekerwa gukeneye k'Umana bw'igihe. Mwami Imana, urubuhungiro bwacu n'inkomezi zacu mu bihe byose. Basogokuruza batwitangiye imbere barakwizigira kandi ntibamaramaye, barizeye izina ryawe ryera kandi bagaragaye nk'amatara kayangana, kandi babaye icyitegererezo nk'uko uwivuga amazina yavutse ati ibimenyetso by'ibirenge byabo mu musenyi w'igihe. Ukugenda kwabo gusiga inyuma bya yacu ibimenyetso by'ibirenge ku musenyi w'igihe. Rero turabona yuko abo bakwizeye iminsi yose batigeze batirimuka babaye amahoro, naho baca mu mazi arengeye n'ibigeragezo bihambaye n'uguhamwa uko byaba bimeze kose. Impera y'imini imperuka iminsi yose warabibakuramwo bakaba banesheje kurusha, kuko ari ijambo ry'isezerano ryawe ko wobikoze. Kandi ndasabye uno munsi yuko woheza hezagira rino shengero hezagira umwungere waburyo mwene data mwiza mwene data nefiri n'umuryango wiwe turasaba ko wobana nawe kurushiriza mu mwaka uza kandi ukamusiga birushirije kandi ukamuhezagira iminsi yose komeza amagara y'umuryango wiwe utwana duto turiko turakora gumiza mwene data nefire mu nkomezi n'amagara meza kandi uhezagira rino shengero n'umunywanyi wese aririmwo umugwi wabajejwe imibereho y'ishengero Yesu kuntu tubakunda nk'abantu b'Imana b'inyankamugayo umugwi w'abadiakoni nabona abakozi b'Imana b'inyankamugayo n'abantu bose baza hano turabagushimiye mwami ivyo biranezeretse umutima wanje kumenya ko iki kidengeri ca kera n'aka gace kari kuzuye ivyatsi kari mu mfuruka imyaka myinshi heze hahinduwemwo murwi w'ubwami bw'Imana kandi ndagusabye mana ngo name mpagaze gushika igihe Yesu azogarukira Yesu ubugingo bw'igitangaza bwaciye ngaha mwami bwose ruka kuri uwo munsi bwogejwe mu maraso y'u mwagazi w'intama bituronse kandi mu gihe twugurura rino jambo rihezagiye muri iki gitondo mwami mu kuzingurura impapuro kugira ngo dusomemo icigwa kandi tuzi ko ari wewe wenyine ushobora gutanga intumbero kandi turasaba mana ko wosiga ijambo ryawe se ryoja neza na neza ku mitima y'abantu kandi rikabagirira neza hindura abatizera bababizera kandi abakristo bongerwa inkomezi kandi ukiza abarwaye kandi uheremesha abihebuye kandi icyubahiro kigaruke kuri wewe kugira ngo ibi bikoreke mwami ukebe iminwa igiye kuvuga n'amatwi agiye kumva kuko tubisabye mu izina rya Yesu amina ndamenyesha ikigwa gitoya ico na cangiye ku mutima kuva ku munsi w'iyingu heze nariko ndavuga ku banyabwenge baje kuraba Yesu inyenyeri bakurikiye kuva mu buseruko gushika mu burengero mu gihe nariko ndiga ivyo naguye kucanditswe rero kuko ntashoboye kuba ngaha bucari Noweli kubera igikorwa kimwe cyo mu ibohero n'ibindi nategerezwa kuhaba niyumviriye kuvugo no munsi kucigwa gikorikira kuki Betelehemu ntoya ndashaka gusoma mu gitabo cya Mika umuvugishwa umwe mu bavugishwa batoya igice cya gatanu n'umurongo wa kabiri
It reads like this.
Dusoma ibi bikurikira.
But thou, Bethlehem Ephrah,
ariko wewe Betelehemu Efurata, nahuri nkehwa mu bihumbi by'Ibuyuda, muri wewe hazomvira muzoba segaba mu Bisirayeli, amamo yiwe,
the ruler in Israel, who's going forth
yiwe yahereye kera hose ibihe nibindi hari kwa gacafu kucanditswe ngaha niyo mpamvu ntashobora kumenya iryo jambo muri uyu mwanya mu bibanza byose biri muri Palestina kandi hari bisagara
there is so many
bihambaye cyane impande n'impande ibisagara bisa naho bizwi cyane dukurikije kahise byubatswe rwose binini gusumba ni kuki Imana yohitamo Betelehemu gitoya ngo havukire umwana wayo hari byinshi kandi bihambaye kurusha kandi nk'akarorero ahantu hakahise nka Yerusalemu umugwa mukuru wa byose kandi ni kimwe mu bisagara byagutse byo muri Palestina ubwo rero turibaza impamvu Imana yohitamo ako gasagara gatoye nka Betelehemu kugira ngo havukire umwana wayo
But as the scriptures have said, what
ariko nkuko ibyanditswe bivuga biti icyo Imana yagabiye gukora kirakoreka kandi nuko Imana yabigabiye imbere ngo bibe nk'uko ahandi ho ntibyobaye na rimwe gutyo kandi hariya mu byanditswe havuga mu gice cya 16 cy'ibyakozwe n'intumwa ko nta kiba giturumbuka Imana yarizi byose ntibyashitse uko gusa kugira ngo bishike uko gusa byabaye uko Imana yabikoze uko kandi rero iyo twebwe n'ubwenge bwacu bukeyi bufise aho bugarukakira dutanguye kwiyumvira tuti kuko umwami ahambaye wo mu ijuru yohitamo ikibanza gito nk'ico mu gishingo cy'umugwa mukuru mu gishingo cya bimwe hariho n'ahantu henshi hari hazwi cyane mu byerekeye ibyamwe mu gusumba Betelehemu akarorero kimwe mu bibanza nka Siro Siro hari ahantu hakera abisirayeli baja gusengera aho bose baza kumwaka kumwaka kuki ico kibanza gihambaye n'ihema ry'umwami ryagerera woshobora rero kwibaza igituma tovokera Isiro hanyuma hari Girugari ikibanza cya mwemu gihambaye aho basengera ni kuki Imana itaretse ngo avukire Girugari kandi hari hahandi Siyoni Siyoni yari hejuru ku musozi kandi turibaza impamvu Yesu atavukiye rero Isiyoni kubera cyari ikimenyetso gihambaye muri kahisaho umwami yahezagiriye abantu biwe imyaka n'imyaka
Where the Lord has blessed his people in the ages. And it looks like that maybe he would have
kandi biboneka nkaho nkumbure yobaye yarahisemo Siyoni canke Girugari canke Siro canke hamwe mu bibanza bihambaye aho baronkeye imihezagiro n'inyigisho bihambaye kandi hariho ibindi bisagara bikomeye nka Heburoni hari ahantu umuntu ashaka igisagara cy'ubuhungiro yashobora kuja ahantu h'umutekano hari Ramoti Gileyadi kandi ahandi hantu h'ubuhungira h'abantu baja ahantu hari habereye kuri we ko yohavukira kandi nkumburi yaba naravyiyumviriye nari kuba namujanye ikadeshi Baruneya kuko niho hari intebe y'urubanza byongeye hakaba ahantu h'ubuhungiro nkumbure nari kuba namujanye hariya muri kirya gihugu kugira ngo habe ikibanza ciwe co kuvukiramwo canke nkumbure twari kuba twahisemo kimwe muri bijya bisagara bihambaye ariko urazi ndanezerwa cane ko n'utuntu dutoya womenga ntaco tumaze muri biriya dufise ikimazi kinini nizera ko Yesu yavuze bati murakengera kandi mugakora ibihambaye mu byagezwe bambe mugakengera ibintu bitoyi kandi rimwe na rimwe n'ibintu bitoyi bigumye ibintu binini hamwe ariko muri byose amenyo manini y'ibyuma zunguruka neza na neza nk'uko Imana yabigabiye mbere nta na kimwe kizova mu kibanza cyacu Imana yarateguye ibintu byose kandi byose bitegerezwa kuja muri ico kibanza cyategekanijwe kandi iyo dufise ukwizera nk'uko hanyuma tugatangura kwiyumvira tuti ninde ari nyuma y'ibi byose ni iri iheshimikiro nyamukuru rituma ubutunzi bw'Imana bumeruku dusanga ari mpemu yera ntibyashyizwe mu biganza by'umuntu kurangura ibintu ariko ni mu biganza bya mpemu yera niwe shimikiro nyamukuru kandi ashoboye kuronka ibikoresho bindi byose bizokora neza na neza kandi byereka cyane igihe nyacyo cy'Imana.
And then we see that
ubwo rero turabona ivyo kandi bikadutera kwiyumvira rero iyo turavye ivyo bintu bihambaye n'ukuntu twashaka ko bibaho. Kandi rero biraturemesha muri iki gihe kwiyumvira ko nkumbure naho turakagwi gato k'abantu nkumbure naho turi abantu ataco bamaze kubisi no kuri ya mashengero manini y'amadini. Hari hahe Imana ikoresha ibyo bintu bitoye ibisanzwe rimwe na rimwe. Kuko byongeye handitswe mu byanditswe ngo ntimutinye mwa busho butomwe. Kuko n'ubugombe bwa data kubaha ubwami. Mbega ukwirugwa ndazi yuko nkuko atankeka Yesu yategerezwa kuvukira muri Betelehemu nuko ubwo busho buto ari bwo data zoha ubwami kuko biranditswe. Kandi byanditswe byose byarahumetswe kandi byanditswe ntibishobora guhinduka. Bitegerezwa gushika. Rero biraduha ibyo byizigiro kumenya ko ko buzoba ari ubusho buto buzohabwa ubwami, ubusho buto bw'abizera babizigirwa. Ndizeye ko nzoba umwe muri bo, ubusho canke muri ubwo busho buto, niko novuga. Kandi rero turazi inkuru, benshi muri twebwe turamenyereye iyo nkuru y'ukuntu Isirayeli yinjiye muri Palestina ku bw'isezerano ry'Imana. Kandi turazi yuko Yosuwa ahambaye ari we yagaburiye umuryango wose umugabane wayo. Kandi rero nta nkeka iyo twaba dufise umwanya nko guhera ubu gushika isaha 12 zo ku mugoroba kuguma kuri iki cigwa dushira ibintu mu mwanya wabyo turonke insiguro nyayavyo. Nta mwanya wavyo dufise gusa nk'iminota 30-40 rero dutegerezwa guca ku masonga gusa twizera ko mpemu yera aja gushira ibisigaye mu mitima yanyu kuri mwebwe basomyi ba bibiri yuko tuja turabandanya. Mwari muzi ko irya migabane uko Yosuwa yayigaburiye muri Palestina yatanzwe biciye mu guhumekegwa. Kandi bariya baheburayo kaza abavyeyi babarya batama igihe umwana yabagiye kuza bari mu mibabaro yo kuramukwa kugira ngo babyare umwana baratangaza ikimbanza aho nyene abo batama bazogerera naho bazoba bari munsi ya nyuma minsi ya nyuma. Muravuga ivyo guhumekegwa iyi bibiliya yarahumetswe naho coba gitoye gusa igice cose kivyanditswe gifise ikibanza gihambaye mu vyanditswe muri iyo shusho nkuru. Muri byose ijambo ryose ryarahumetswe kuko ni ijambo ry'Imana idapfa kandi y'ibihe bidashira. Kandi nabo bavyeyi igihe abana babo bavuka baciye basemerera n'ijwi ryabo babashize hariya mu kibanza bategerezwa kubamwo mu gihugu c'isezerano inyuma y'imyaka 100 Yosuwa ntavyo yarazi yamara muri kwa guhumekegwa nyene yabashize neza na neza aho bategerezwa kuba. Kandi Yosuwa mu kugabura yahaye Yuda umugabane wiwe. Muravye neza ku ikarata mu buryo bw'indondabihugu neza na neza mu burengero bw'ikiyaga cyo mu kiyaya ibirometero bikeye mu bumanuko bwa Yerusalemu mugwa mukuru. Rero igihe Yuda yaronka umugabane wiwe bambe mu gihugu intara yiwe niko twoyita biratangaje. Ariko ico gisagara gitoyi nticanavugwa Betelehemu ariko cari harya kuko nico Aburahamu ndizera ko ari Rebeka yahambwa aho hantu. ariko hategerezwa kuba hari kigwati gitoyi kimeze ukuntu kuko usomye muri Yosuwa gatanu usanga hari ibisagara bihambaye 115 byari mu itongo rya Yuda utavuze ibigwati n'utundi dusagara duto ibisagara 115 nivyo bivugwa kandi nkumbura igihe hagaburwa iyo Betelehemu yari nto cane nkumbure gusa inzu ntoya canke zibiri ntihanavugwa mu mugabane ubwo rero turabona ko mu by'ukuri hatigeze hamenyekana umuntu yagitanguje yari umuhungu wa Kalebu umuhungu wa Kalebu izina ryiwe ni Salumoni acara gitanguza Bibiliya ivuga ko yari se w'ico gisagara bisigura ko ari we yatanguje Betelehemu mu yandi majambo ategerezwa kuba yarimukiye yacatangura nk'ikintu c'urudandaza n'uruja n'uruza rw'ibidandazwa inzu y'urudandarizwamwo n'ibindi n'ibindi byatumye gitera imbere rero mu nyuma turabona ko impamvu nyayo y'ivyo nuko igihugu cose cagiriye ishari ico gihugu gitoyi cava mu buraruko no mu buseruko kandi kikamanuka kikaja mu bumanuko ku mpande z'umusozi kandi niho hantu himbuka cane gusumba handi muri Palestina yose hari ahantu ibigori n'ingano kandi hari mirima minini ya Elayo n'ibindi bintu muri ico gice Betelehemu cange Palestina hari ku mpera y'intara ya Yuda kandi turabona yuko yari yambaye inzu ya wa mumara ya Rahabu yari yabaye inzu ya wa mumara ya Rahabu igihe Isirayeli yajabu ku rubibe rw'uruzi Yorodani binjira Palestina turazi inkuru ya Rahabu wa mumaraya reka tumuvuge ko muri iki gitondo mu mwanya muto nkunga umupfaso na kiri muto umugore mwiza kiri muto bitewe n'ingorane yagize mu buzima byabaye ngombwa kuri we yari umupagani byabaye ngombwa kuba mu buzima yabamwo kandi kenshi abantu barasunikirwa mu buzima babayemwo wa mugoroba nari mwibohero kuraba umuntu baciriye urubanza kandi naramufashe ukuboko duca turayaga kandi naramubajije nti ni kuki wakoze ikintu nkakirya acaramfata mu kiganza atangura kuvuga rero yaragoberewe gukora ivyo yakoze naravuze nti nuko wemereye ico kintu kukugobera gukora ivyo ntutegerezwa gukora ivyo wewe nta muntu ategerezwa kunywa inzoga naravuze nti ndakazi shavu na jewe ariko nta kamaro karyo kandi uwo mugore akiri muto amaze kumva ibya Isirayeli ubwa mbere n'iby'Imana yari Imana yishura amasengesho atari gusa Imana yo gusengwa gusa ariko Imana yishura igihe yumva ko hari Imana y'ibitangaza ishobora gukora ibitangaza yakamije ibiyaga yamanuye imikati mu ijuru nk'imvura umutima wiwe watanguye kujugumira kandi igihe yaronka ubutumwa bwa mbere buvuye kubavuga butumwa babiri bari bagiye hariya n'ingoga yaciye abwakira n'umutima wiwe wose kandi hari akagozi gatukura kaziritse ku idirisha ryiwe ko gukingiriza inzu yiwe kuko yari yakiriye ubutumwa kandi ntegerezwa kongera ko ikintu ngaha mwari muzi ko uwo mugore agereranywa n'ishengero ry'abanyamahanga yari umunyamahanga kandi cari kigereranyo c'ishengero ry'abanyamahanga igihe bumva ubutumwa twese twari hanze mu busambanyi bwa mpemu dukora ubushakanye mu buryo bwa mpemu turwanya Imana yo mu ijuru mubintu bitandukanye mu madini atandukanye no mu byo gusenga igi ari ku gihe twumva ko hari imana ikiri nzima ishobora gukora ibitangaza n'ingoga twarakiriye ubutumwa n'amaraso y'umwami Yesu yasizwe byerekana kagozi gatukura kandi tutarinze kuja mu ido n'ido murazi ingene yakamanitse mu idirisha ku mugaragaro amaraso yerekanywe ku mugaragaro uko niko amaraso yategerezwa kwerekanwa ku mugaragaro amanitse ku ruhome rwo hanze kugira ngo berekane ko hari ikintu cakoretse imbere nuko uwizeye Kristo nyakura ameze muri iki gitondo inyuma hari ugusigwa kw'amaraso y'umwami Yesu ibyo bikerekana ikintu cakoretse imbere kandi kubwibyo igihe uburake bwaba buziririnze n'inzamba zitanguye kuvuga Imana yarabonye akagozi gatukura kamanitse hariya nk'icibutso yamya anezererwa no kurengana hejuru y'amaraso ninabona amaraso nzobarengana yaraye abonye kandi mu gihe cy'ukunyiganyiga igihe mpemu yera yatuma isi iboroga n'ugusenyura izo mpome zapima imetero zitandatu z'ubwaguke nta buye na rimwe ryaguye ahantu hari haziritse uwo mugozi ibyo byerekana ugukingwa kw'imana y'ukuri kuwizera nyakuri uko woba umeze kose igihe akuboneye namba wemeye gusa kwakira ko kagozi gatukura kagenda muri bibiliya kandi turabona ko amaze kwakirwa nk'umwe mu bisirayeli yakunze umugabo w'umukapitene akaba n'umuganwa w'i Buyuda yari umukapitene w'igisoda cy'abanyesirayeli yitwa Salomoni nyene nk'umwami Salomo kandi ari umukapitene baca barakundana cyane n'uwo mukapitene akaba n'umuganwa w'i Buyuda kandi amaherezo barabiranye kandi igihe amatongo yari yamaze kugabanywa n'abisirayeli we n'umugabo wiwe mukundwa bagerereye i Betelehemu ubu muratanguye kubibona neza sibyo murabona bitanguye kugaragara mu gihe tubona ko yabaye i Betelehemu we umugeni wo mu mahanga ku Muyuda kuki kuko yizeye Imana ikora ibitangaza rero nimurabe iyo yazananye yapfuye mu nzu iteye isoni mu nzu y'ubusambanyi biciye mu guhinduka kandi biciye mu kwezera Imana kwiwe kutanyiganyiga byamukuye mu nzu y'ubusambanyi bimushyira mu nzu nziza i Betelehemu mbega ubudasa nuko bigenda kuri umwe wese muri twebwe kuva mu nzu y'ukutizera n'ingorane n'ibikorwa biteye isoni n'ibindi tukaja ahantu turi muri Kristo inzira utazose ubwiza tuva mu bintu bikengeretse tuja mu bihebuje ngubwo ubudasa bikora biciye mu guhinduka none mwabibonye yashingiwe ku muganwa w'inzu ya Yuda umukapitene uwo mukapitene yerekana Kristo yitoreye umugeni w'umunyamahanga ava mu kibanza cyo hasi kuruta ibindi byose ajya mu kibanza gihambaye kandi kiruta ibindi byose mu gihugu nk'uko tuza kubibona mu nyuma mu butumwa bwacu kugira ngo twemeze ko atakindi kintu cyari kuba atari kirya n'ikigereranyo cy'ishengero ryo mu mahanga kandi turabona yuko bari bafise inzu iteye igomwe muri Betelehemu nkuko Salomoni yari yarayitanguje kandi hahindutse ahantu hahambaye n'imirima yimbuka kandi su ukuntu ari byiza kwiyumvira ko ico gihugu gihambaye cingano hariya hahindutse ahantu habone ku mutsima w'imwisi kandi nivyo nta gitangaje ko Yesu yategerezwa kuvukira hariya kuko niwe mutsima w'ubugingo nico gihugu cyonyene caza kurondera ingano ni habantu bo mu mihingo yose baza kurondera ibigori kuko ni Betelehemu wosanga imirima yimbuka kandi murabona ko kantu gato gusa kaba kuvuga ngo yo yari intara y'ingano ivyo navyo hariho ico bisigura kandi murabona ukuntu uwo muganwa w'umunyamahanga canke uyu muganwa w'umuyuda yatoye umugeni w'umunyamahanga akamusubiza hariya i Betelehemu akantu ahantu ho kugerera ahantu ho kuba ahantu hari hutse uyu mutsima turabona ko biciye muri iyo nkuru iryoshe y'urukundo n'ukugamburuka kukwizera iciye kuri Maraya Rahabu yabyaye umwana w'umuhungu kuri Salomoni kandi izina ryiwe ni Bowazi kandi turazi twese iyindi nkuru iryoshe iza gufatana n'iyi ngaha Hama Bowazi yavukiye i Betelehemu kuri Salomoni na Maraya Rahabu kandi turi tuza gusanga yuko nyuma y'imyaka Naomi yari amaze kuva mu gihugu kandi yaragiye hariya kubana n'Abanyamowabu aho bamukoreye ikibi bakamufata nabi kandi yari yaravuye mu gufatanya n'abandi bizeye kandi ari mu gusubira inyuma yifatanya n'abandi bantu mu kindi gihugu mu yandi majambo yari yaravuye mu ishengero ry'abizera nyabaja mu isi igihe kinaka gufatanya n'ishengero ry'isi ryizera ko neza na neza ikintu cyose kirekuwe hariya niyo yaburiye umugabo kandi si ngombwa ko igihe cyose ruba urupfu rw'umubiri urashobora kumubura mu rupfu rwa mpemu cyangwa ukabura umugore wawe ibyiza ni ukuguma ku rubuga rwiza ibyiza wogumaho uzi ko uri munsi y'amaraso utaravye uko abandi bose basa uko boba ari banini uko iminari iri ku mashengero yoba ari myiza gute canke uko inkengeri zabo zinini zivuga ivyiza woguma amaraso atwikira ibyaha by'abantu murashobora kubura kandi sikirushirije wobura umwami Yesu ukongera ugataramurwa kandi tubona yuko abahungu biwe bamaze kugenda yarabuze uko ari babiri yaciye agaruka kuko nta muvyuro wa mpemu wari muri ico gisagara muri ico gihe yo ese ingene nashaka guhagarara ngaho umwanya mutoyi ese ukuntu noshaka gushimikira kuri ibinyene kandi nkabereka mutaravye igitigiri c'amashengero yasubiye inyuma guma munsi y'amaraso aho niho hantu ho kugerera imbere canke hanze hejuru canke munsi uvyibushe canke woze aho hoba hose guma munsi y'amaraso yamara Naomi yiyumviriye ko vyoba vyiza agiye kwifatanya n'uwundi mugwi kuko bari bafise ingorano umutsima wa mpemu nta mutsima wa mpemu wari hari ariko Imana izowugarukana nzowugarukana ni ku mwami avuze guma mu murima huzozanana rero turabona ko yatanguye kugira inyota yo gutaha amaze kumva ko umuvyuro ukomeye wari watanguye kandi murabona ko Naomi yagarutse mu gihe cy'ingano nk'uko Bibiliya ibivuga neza na neza mu gihe cy'igenya mu yandi majambo mu gihe umuvyuro munini wari kuraba tubishize mu vya mpemu yagarutse neza na neza ico gihe nyene ntacyo yasigaranye nta kintu yari afise kandi urupfu umwe mu bakazana biwe yaraje aritegereza ibyo yoheba byose bigereranywa n'ishengero ry'ibigizweho ry'ibigezweho namba ntegerezwa kuja hariya nzotegerezwa guheba intambuko zanje nzotegerezwa guheba ibihe byiza byanje n'amakoraniro yo mu isi rero ararira agumbira inabukwe aca subira inyuma ariko hano hari akarorero keza hari uwundi yitwa Rusi yari kumwe nawe uwundi mukazana we n'ikigereranyo kandi cy'umugeni wo mu mahanga we yaragumbiriye inabukwa aca avuga ati ndahebye ikintu cyose ndajana nawe aho uzopfira niho nzopfira aho uzohambwa niho nzopfira nibyo iki imana izo igomba siri Ridya irya nzira yo gushika ku mupaka inzira y'igice no kwishikanira umbwami bw'Imana rwose kandi atacusize inyuma aca aramugumbira hanyuma Naomi kugira ngo amuce intege amubwira ati byoba byiza usubiye mu biwanyu ndashaje ntabandi bahungu nzovyara kandi cagezwe cavuga ko yategerezwa kurindira uwundi muhungu acaravuga ati rero nta wundi akiri muri jewe kandi naho noronka umugabo nkavyara umuhungu wobo warashaje cyane kugira ngo akubere umugabo rero subira mu bantu biwanyu ariko Rusi yaravuze ati sinsubira inyuma ukwizera kwashize imitsi gufise icisha imikizo ukwizera kunengesereye kwari kwaje mu mutima wa Rusi yaravuze ati ndaje nyene tujana caramufata aramwiboherako nzobaho wewe uzoburi nkunda ivyo kandi turazi iyo nkuru ingene ibandanya uko uwo Bowazi ahambaye yari umukuru w'igenya yari muri iryo genya icyo gihe kandi yari afise icyo apfana na Naomi rero igihe yasanga Rusi hariya mu bibuba ahumba ingano akatsi kose yashobora kuronka kagifise intete yarakabika kuko kuri we bwari ubuzima Bowazi nk'umukuru w'iryo genya yategetse abagenyi kuza baramusokorera zimwe mu mikama rimwe na rimwe kandi yazihumba afise umunezero uwo munsi akubita izo yari yahumbye acakuramwo itaburiya yuzuye rero igihe Bowazi yasohoka we umukuru w'iryo genya amaze kwitegereza Rusi akabona ubwizigirwa bwiwe acaramukunda yitegereze Bowazi yerekana Kristo yari hehe Betelehemu ni hehe Rusi yagiye i Betelehemu ni hehe yagiye guhumba muri Betelehemu murabize insiguro zose kuri ibyo ngaho mu buryo bwa mpemu nakahise ko kuri ibyo bintu bihambaye byari ko biraba Imana yari ibizi kuva ku ntango nuko atangura kubaza inabukwa icyo yategerezwa gukora maze mu nyuma Rusi arongorwa na Bowazi umunyamahanga arongowe n'umuganwa ubugira kandi Buyuda nuko agoma i Betelehemu kandi abaho
And settled down and lived in Bethlehem.
Yo wewe Betelehemu ntoya mbega nturi he ntoya mu bisagara byose bikomeye bya Palestina ariko byarahimbaye Imana ubu bumenyi n'intango byahereye mu bihe bya kera uhereye mu itanguriro k'umwana wayo havukira ngaho izi ibintu byose kandi kora byose ngo bibi bigororotse nuko rero Rusi arongorwa na Bowazi kandi urisi Rusi na Bowazi bamaze kurongorana iyaba twari dufise umwanya ngo twinjire muri iyo nkuru ikomeye aho ari iwe mu nkuru z'urukundo za mbere z'ibihe byose aho Rusi na Bowazi barongora kandi muribuka reka duhagarare gato ngaho umwanya mutoyi ni byiza cyane ku buryo atawo birengana Rusi yari umunyamahanga ntaragi yari afise mu Bayuda neza nk'uko twebwe abanyamahanga taragi twari dufise rero Nawomi mu bisanzwe niwe yari uwo kubasamuragwa rero yari yaratakaje ubutunzi bwiwe bwose yari afise ubwa mbere ibintu byiwe byose byari byaragurishijwe icamunara ku bw'ivyo yari yaraciwe maze aragenda kandi rero amaze kugaruka hariho umuntu umwe gusa yashobora kugarukanira giryiwe yari yaratakaje uwo yari incungu yiwe yo hafi nyene kandi Bowazi byo yarabitsi nico gituma yategerezwa gukora ku buryo bunaka kugira ngo aronke uwo mukobwa w'umunyamahanga amugire umugore none yategerezwa gukora iki yategerezwa kugura ubutunzi bwose bwa Naomi kugira ngo aronke ubutunzi Rusi nawe akaba yari umwe mu butunzi bwa Naomi kandi umuntu wenyine yashobora kubugura yategerezwa kuba umuntu wo mu muryango incuti yo hafi icyo nico cari icagezwe cincungu kandi nzira yonyene Kristo yari afise yo gushobora kugura ubutunzi bwa Isirayeli yasubiye inyuma kwari ugucika incuti inzira yonyene y'Imana yo gushobora gucungura abantu Imana ubwayo yategerezwa kwambara umubiri kandi Yesu yari Imana yigize umwe wo mu bwoko bw'abantu yari Immanueli yacitse incuti ntiyafashe ishusho y'abamarayika ari ku ishusho y'umusavyi yogeje ibirenge nuko abaho kandi mbwebwe ziri n'imyobo n'inyoni zo mu kirere zari zifise ibyara ariko we nta hantu yari afise ho kurambika umusaya wiwe yararya yaranywa yararira yaratwenga neza na neza nk'abandi bagabo kandi yari Imana atari umuvugishwa yari Imana kuko byamusavye kwaba incuti kugira ngo acungure ubwoko bw'abantu bwazimiye rero Bowazi muri icyo kigereranyo gikuru i Betelehemu raba hiyo nchuti yavuye iyo nchuti y'ubwoko bw'abantu byategerezwa kubuko kandi rero uyu Bowazi hambaye amaze gucungura yategerezwa kugaragaza icese ko yacunguye ubutunzi bwiwe bwose yari yaratakaje nuko ku irembo ry'i Betelehemu icyo gisagara gitubugira kandi maza hamagara batama bibisagara nuka abamenyesha yuko uwo munsi yari yaguze ibintu byose byari Naomi yari yaratakaje ikintu cyose yari yaratakaje yarasubiye kukigura nuko akura ikirato ciwe gitera hejuru imbere y'abantu nk'ikimenyetso kandi namba hari umuntu n'umwe afise impamvu yo kugira ico avuze nakivuga ubu kuko iki ni cibutso cuko nacunguye ibintu byose yatakaje yo izina ry'umwami niri heza gigwe kandi gihe incuti yacu yaza Yesu w'i Nazareti yavukiye i Betelehemu yahagaze hejuru ku musozi Gorogota maze Imana imuduza hagati y'ijuru n'isi nk'icibutso cy'uko yari yacunguye ikintu cyose umuntu yari yaratakaje mu kugwa ni gute abantu bashobora gukengera gukira indwara kuva ku Mana n'ubushobozi bw'izuka ry'umwami mu gihe ikimenyetso kirahabona cyashyizwe ikaruvariyo kivuga kiti naracunguye ubwoko bwose bw'abantu ikintu cyose bigeze gutakaza yacunguye ubugingo bwabo yacunguye umubiri wabo yacunguye icyo ari cyo cyose twatakaje mu kugwa incuti yacu y'umucunguzi yaraje maze yiha umubiri nuko agerera muri twebwe acaduha ikimenyetso nuko aravuga ati birarangiye n'ibiki birangiye ibintu byose byarangiye turiko tugendera gusa mu iragi ryacu kandi uko iminsi igenda tugenda twegereza twongera twegereza Bowazi na Naomi bamaze iminsi mike bageze ubukwe babyaye umwana w'umuhungu yongereje kugisekuruza kandi uwo yari Obedi kandi nawe yavyaye umwana w'umuhungu wa Kabayisayi kandi Isayi yagize abahungu umunani kandi n'umuvugishwa hambaye Samweli yaje afise umukuza w'amavuta umuvugishwa mukuru umwe yagiye kwa Isayi maze aravuga ati Imana yatoye umwe mu bahungu bawe ngo atware kandi akore re akore rihanga ryanje kandi aho hari nyuma mu mirima ahantu hatoyi habungere ahumuhungu mutoyi w'inzobe asa n'uwonze Dawidi mutoyi wa bose nuko Samweli amusuka kwa mavuta
And Samuel poured the anointing oil on him in the
bed. Amusuka kwa mavuta imbere ya bene se bose n'abari bahagaze hafi. Nuko agaragaza yuko Imana yari yamurobanuje amavuta kuba umwami. Aho hari hehe Betlehemu. Icyubahiro ku Mana hejuru mwicuru.
Betlehemu.
Ntibitangaje aho yarobanurijwe amavuta kuba umwami. Kandi ni Betlehemu aho Dawidi yavukiye. Kandi umuhungu wiwahambaye Yesu nawe niho yavukiye. Yategerezwa kuvukira I Betlehemu kuko hari ikibahuza cyo hafi hagati yabo bombi se n'umwana. Uwo mwana ntiyari umwana gusa ariko yari umunago wo kugishitsi cya Dawidi. Yariho n'imbere ya Dawidi azoba hinyuma ya Dawidi yariho ibihe byose bidashira kuva mu bihe bidashira kubandanya ariko kubijanye n'umubiri ibintu byose yategerezwa gushitswa yari umwana wa Dawidi yategerezwa kuvukira muri Betlehemu nyene imyaka n'imyaka inyuma ico gisagara gitoyi cahebwe ariko igihe cyose mura aha aho hantu mbega murabona neza hariko hakorwa ikintu cy'akabanga gikuru gihambaye atamuntu yosa n'uwugitahura uko niko biri nyene muri Betlehemu w'Imana uyu munsi hariho hakorwa ikimenyetso cy'akabanga atamuntu asa n'uwugitahura n'ikintu kirengeye imitwe y'abantu ntibasa n'abagitahura icyokorwa icyo ari cyo cyose cyangwa icyovugwa kandi bangariri mu bintu biko ko bikorwa abantu bararaba bakavuga bati yo emwe ndibaza yuko ari byiza bakabandanya ariko ntibabitahura ntibashobora kubyakira ntibashobora kubitahura ivyo ni vy'Imana yari kwirakorera I Betlehemu mu Buyuda ariko arakora ibi bintu bito byose biriko biregera imbere kugira ngo bishike ku mutwe umwe uhambaye Dawidi yo igihe yarobanuzwa amavuta ngo abe umwami akiri umwana muhungu w'umuhungu mutoyi yaboneka nk'umuntu w'inzobe ariko hategerezwa kuba hari ikintu muri we casa naho ari ikintu cy'ukuri ku mana yari muto cyane umuto mu muryango abandi bahungu bari abantu barebare babyibushe bameze neza bari kuboneka neza ku mazuru yabo n'ibitsibo ku mitwe yabo ariko Imana yerekanye ico yo iraba si gihagararo ariko imbere mu muntu iraba mu mutima wiwe kandi yari izi cyari mu mutima wa Dawidi uko igitsibo caboneka kose kuri we yari izi yuko yariko irironderera umuntu yari ameze nk'umutima wayo ubwayuri rero Dawidi yobaye umuntu ameze nk'uko umutima wayo ubwayuri nicyo gituma yasutse amavuta yo kurobanukira canke yatumye ubu yasuka kuri Dawidi rero izina rya Dawidi risigura mukundwa kandi byari bishushanije neza muri Yesu umukundwa imyaka myinshi mu nyuma yaho umwana wa Dawidi yategerezwa kuza gushika ibigushitsa ibintu byose byari byarasezeranywe muri ico gisagara gito ca Betlehemu niho ivyo vyabereye kandi hari kuri iyo misozi mito mito nyene y'I Buyuda aho Dawidi yaragira intama ziwe haciye imyaka myinshi aho abamarayika baririmvye Noheli yabo ya mbere ku musozi w'I Buyuda ihanamiye Betlehemu Noheli ya mbere muri wewe havukiye mu gisagara ca Dawidi Kristo umwami abamarayika bagaragaye ubwa mbere baririmba ntihari Yerusalemu ishengero rinini ntihari kandi Girugari nta nubwo hari Siyo aho bamwe bagirira amasengesho yo mu idini ibihe byose ariko hari Betlehemu hato aho mhemu w'Imana yari yamye akora mu buryo bw'akabanga akazana ikintu kimwe haraho aho niho Yesu yategerezwa kuza haraho nyene muri ico gisagara gitoyi afise umwami yavutse niho umuvyeyi inkumi yavyaye umuhungu wiwe w'imfura yarakingiwe kandi aba muri ubwo bwihisho buciye bugufi umwami wa bami uganza baganza aho niho Samweli gusa yaje gusuka amavuta yo kurobanura ariko Imana yamusutse kwa amavuta no ku isi Kristo umwami abamarayika baratangaje ukuza kwiwe maze baririmba abungere ku misozi abakurikiye Dawidi umwami imyaka myinshi imbere yaho murabona ibanga ry'Imana ingene rihambaye yavukiye ahantu barimo ingano cyane kandi iyo ingano zeze n'ikintu cya mbere cyane nkenerwa mu buzima kandi yari umutsima w'ubugingo nije mutsima w'ubugingo urya umubiri wanje kandi akanywa amaraso yanjye afise ubugingo budashira kandi ntazopfa canke ngo ashirwe mu rubanza ariko abavuye mu rupfu yinjiye mu bugingo Betrehemu izina Bet-El Bet-Bete mu majambo y'Igiheburayo bisigura inzu El bisigura Elohim amajambo yaya cagayo Elohim bisigura Imana Bet-El ni Elohim ariwe mana inzu y'Imana ahari umutsima w'ubugingo Ele heme yihera heze ugarukane kandi kuri e bisigura ikimanyu cy'umutsima mu giheburayo el ni imana Elohim bete ni umutsima canke bete ni inzu el ni Elohim amajamba cagaguye rero el he me ni umutsima yari giti inzu y'umutsima w'Imana inzu y'umutsima w'Imana inzu bet Elohim Imana Elohim umutsima inzu y'umutsima w'Imana nico Betelehemu isigura ahandi yovukiye ni he hataraho ariko byari binyegejwa abantu bose kiretse uwo muvugishwa yaravuze ati Betelehemu ni hohe azozanana bariko bararaba Yerusalemu bariko bararaba mu bisagara binini byose by'isiro bariko bararaba ahantu hose ariko yazaninye I Betelehemu kuko yari inzu y'umutsima w'ubugingo w'Imana n'ikigega cy'umutsima cy'Imana ku isi aho niho yari yavuka I Betelehemu nta handi hantu yoshobora kuvukira hashobora kubika ibintu byinshi bihambaye nk'uko nariko ndiga muri iyi ndwi ibijyanye n'ibintu bitandukanye byamwemu kuri ibyo igituma yategerezwa kuvukira I Betelehemu maze gushika kuri ibyo bike mpemu yera yaramfashe nuko ndavuga nti ewe mana ibyo birakwiye ubu ndabibona nta handi yoshoboye kuvukira atari Betelehemu niho hantu hari umutsima mu gihugu yari umutsima w'inzu yose ya Isirayeli wava ngaho kandi yari umutsima w'ubugingo umanuka uva mu ijuru manu wa mpemu yategerezwa kuzana ni Betelehemu inzira y'umutsima aho umutsima uba Betelehemu ihinguriro y'umutsima rero Yesu mu gihe ari umutsima w'ubugingo umuntu ashobora kuwurya niko yavuze kandi ntiyigera apfa ikindi kintu gihambaye cyashitse ntashobora kwibagira ke kuvuga n'igihe Dawidi yari mu bihe byiwe bibi cyane igihe yari mpunzi yari yaramaze kurobanuzwa amavuta yari azi icyo yari kuzoba umwami nuko Imana yaravuze yamara yari yanswe yari asugerejwe bikomeye mu mpande zibiri aha abafilisitiya ku ruhande rumwe inyuma yiwe aha hari Sawuli ku rundi ruhande kandi yari umuntu atagira igihugu neza na neza nk'uko ishengero rihagaze uyu munsi ishengero ry'ukuri rizima ry'Imana ritari dini cyangwa ikindi kintu rihagaze ryonyine ariko naho biri uko ryasizwe amavuta rirazi icyo riri mbega mwisi bishobora kuba byoshika gute umurwanizi ari impande zombi yiruka impande ya Dawidi yari mu buhungiro ari mu bwihisho mu bugaragwa no mu myobo agerageza kwinyegeza afisa kagwi gato kabarwanyi babizigirwa abantu bake gusa bizera nka wariko abantu barizera imana ko uwo yobaye umwana uko niko abizera bameze uyu munsi abinyegeza bapfa mu kibanza kimwe baca mu kindi ariko naho biruko barazwi baratu ugiraze ngo abe umwami ntaco bimbari yugiye kuzoba umukuru w'igihugu turazi yuko agiraze kandi biboneka nkaho biri kure kurusha uko vyigeze kuba aho ubumenyi buri ko bugerageza kwige kwiganza uvuga buti barashobora kuremarema umuntu barashobora gukora iki kandi bashobora gufata urukwavu agafata imbuto bagakora urundi rukwavu n'ibindi bagerageza guhakana ijambo ry'Imana yamara hari ihanga ryizera Imana rihagaze neza nkuko bitigeze kuba atakuraba ibiza canke bigenda baguma bizeye Imana Imana igororotse bafashe ukuboko kw'Imana kudahinduka mu ntambara canke mu rupfu n'ibintu byose baguma bafashe ukuboko kw'Imana kudahinduka barazi yuko agiraze nk'umwami abantu uyu munsi baratwenga kandi bakabakekeza bakabitabera bivurunga hasi bakabita ibintu byose bashaka ariko abo bahitsi b'Imana bahagaze nk'abizigirwa mu kibanza cyabo mushobora kubita umugwi w'abakizi indwara mushobora kubita umugwi w'abashikuzi canke icyo ari cyo cyose mwokwifuza kubita bamatanye n'uwo mwami barazi yuko aje mu bushobozi naho bavuga izina ryiwe ku by'ubusabusa bagacokora kandi bagatwenga bakita abantu bamwizera baciwe umucafu ivyo nta na kimwe bayibabwira na gatoyi baguma bizigiwe mu bibanza byabo abo barwanyi bari kumwe na Dawidi baguma ku ruhande rwiwe nyene igihe haje umufilisiti abategerezwa kurwana ubari we wese yaza bari basugerejwe ku mpande zose ewe Dawidi mu vyiyumvire vyiyumviro vyiwe yatsatsaniwe yari yumviriye ati bishoboka bite mwami muraza barongozi rimwe na rimwe baca mu bintu ikoraniro ntirimenye ivyo bariko baracamwo iyo wiyumviriye ku masezerano Imana yatanze none kuki adashika nibabwira ikoraniro ryabo nibabwira abantu bafatanije ariko hari uruhagarara rwinshi mu mutima w'umurongozi w'ukuri Dawidi yicaye ngaho umugabo wiwe waka mutima wiwe waka hari muci hagati abafisiti bari ngaho barakorera ko kuruko kutumvikana hagati ya Dawidi na Sauli na Sauli yariko arahiga Dawidi ahantu hose n'abafisiti nabo kandi rero abafisiti bahiga Abisirayeli muravuga igice cy'urudubi neza na neza nkuko biri ubu Dawidi yahungira muri ico kibanza gito muri ubwo bwihisho buto ahantu hose yashobora gushika ahantu hato hakingiwe yashobora gushikira nuko araduga ku musozi muri ubwo bushuhe hagati muci igihe ubushuhe bwari bugeze kwisonga umuhogo w'umwe n'uruhagarara rw'ubwoba mu mutima n'ibibazo ewe mana bishoboka bite wansutse kwa mavuta ataruko nitoranije jewe ubwanje ariko warantoranije kuki wampamagaye unkura kuragira intama hariya kandi ukambarira kumpaye ibi ngo nkorere ihanga ryawe none raba wanshikije mu ntambara ahantu hose ibyo byaguma bica mu mutima wiwe yicaye ku musozi mazarabepfo kandi aha abafilisitiya bari binjiye bashira ibirindiro i Betelehemu nyenaho yaba rero agasagara kiwe gato kari kafashwe karongowe n'umwasi si ibyo gusa ariko inzu ya se wiwe inzu ya Isayi yari yagizwe inyagano ya n'abafilisitiya hari ihanga ryiwe bwite ishengero ryiwe bwite byamurwanya aha hari umwasi yariko ararwanya aha hari ishengero ry'abantu yariko ararwanya hari uko yabishaka ariko kuko yari agoberewe kubikora kenshi tugoberwa gukora ibintu no kuvuga ibintu tutashaka kuvuga umurongo wa mpemu umurongozi wa mpemu w'ukuri ariko agoberwa kubikora ategerezwa gufata uruhande rwiwe no kwerekana uwo ari we nzokwifatanya n'inkehwa zikengeretse z'umwami ni ku mwanditsi w'indirimbo yavuze rero aho niho yari kuri uwo munsi hari ubushuhe atanke kagenda iryaneno kandi arabepfo muri uwo mwonga muremure w'ibirometero nka 40 kugenda no kugaruka hari nzu ya se wiwe mu buryo mu bunyagano bw'abafilisitiya hari Sawuli jabutse hakurya gato aho rero haca haza uyu nawe hagati neza na neza murabona gufata ibirindiro kubona ico gihe gihamba ya Isirayeli yari yiciye mu bice ishengero ryiciye mu bice by'amadini atandukanye nkuko two bivuga ahari Dawidi ahagaze inyuma yaha atazi ico yokora ariko yarazi yuko kuriwe hari amavuta bari bazi yuko ugusigwa kwari ngaho bari bazi yuko Dawidi yari kuzoba umwami haleluya turazi ugiye kuzoba umwami ntacho bitwaye uwo agiye kuzoba umukuru w'igihugu wari we wese ndazi ugiye kuzoba umwami azoba umwami ndazi yuko atari choroshe guhagarara ari ku Imana imfashe gutera ibituga amadini n'ibindi bintu byose rabira muri ayo maraso ya mpemu hakurya yuko ariwe mwamagiraze nzomukorera nambara urupfu ni mu ndeke mpe nambara iguheba umuryango azo abakunzi banje nambara iguheba idini ryanje n'ikindi kintu cyose ni mu ndeke nkorera Imana abona abahizi b'Imana nk'abandi kumwe na nk'abari kumwe na Dawidi bari bafashe inkota zabo bagenda igihe cyose uko niko abahizi b'Imana agenda biteguye umwansi aravuga tutegerezwa kunywa duke kugira ngo ubane neza n'abantu si nkora kuri ibyo bintu byanyu by'umwanda amina hariho umwansi hariho umuhizi wiwe yo mbega ntiwohe ibyo bintu byabikumbagaza hasi wizera nzokwizera Imana nzoguma ndi umwizigirwa nuko biri ngabo abahizi yo ushaka kuvuga nta kintu nk'ico nko gukiza indwara kuvuye ku Mana kubaho ibyo nivyo wiyumvira ndazi kibirushirije murabona nta kintu ico cumubatizo mpemu yera kibaho iminsi yavyo byararangiye ibyo nivyo wiyumvira naramaze kumwakira waracerewe kuza kumbwira ikintu nk'iki cari cyo cyose kimwerekeye bari bazi ko ugusigwa kwari kuri hariya kuri karya gahungu gatoyi kabenjutse bari bazi ko agiye kuba umwami ariko Dawidi mu bwenge bwiwe ntiyarakenye yashobora kubyiyumvira reka tumurabe umunota umwe agiye hariya cya aricara araba hariya hepfo yiyumvira igisagara canje nkunda Betlehemu yanje mu kirabe hariya hantu ibintu bihambaye by'Imana byabereye aho se wase wase wa data yavukiye aho inabukwe wayinabukwe wayinabuka nyogokuru yaravuze mu igihe Yuda yavuga wo mu muryango nkurukamwo ko hariya hari ibintu kintu cisiga bwenge yaratangaje imiza y'Imana amazina y'ibibanza byabo kandi naho nyene Yosuwa yashitse uwo muhungu neza kandi mu naho ibyo bintu byose byazananye ngaho yategerezwa kuranguka yari umwungere aho wasuka amavuta ku mutwe wanjye waravuze ko nzoba umwami ndakwizeye amina rero yarasubiye araraba hariya hepfo kandi ariyumvira ati yemwe hariya mu gisagara cyanjye gitoya hariya navukiye hariya kagwi gatoyi twari kumwe byari bihe byiza bya kera byabaye byiza abametodiste basubije amaso inyuma mu gihe mu bihe byiza byabo bya kera igihe bari bake kandi basabagiye bakoraniye mu mashuri mato mato hano muri Amerika bakitura hasi munsi y'ubushobozi Imana kandi bakisuka amazi mu maso namwe mwaba batiste byo baye byiza musubije amaso inyuma namwe iyo mwavuye n'abandi muri mbo mwebwe bapentekote ni musubize amaso inyuma iyo mwavuye n'ukuri intambara yari yarese hano Dawidi atangura kwiyumvira yo ndibuka ya majoraho naryama hejuru ku musozi ndibuka igihe ntegereza inyenyeri ukuntu zigenda genda mu kirere n'ukuntu Imana yavugira mu mutima w'umuhungu mutoyi ndashobora kwibukaho ninje kige cyane muri mpemu munsi umwe nikweza ibintu nivya byivyahanya by'ubwatsi butota yahaye gushikaho nasemereye muri mpemu nkaririmba nti uhoraho niwe mungere wanje sinzokena mbere naho noca mu mwanya w'igitutu cy'urupfu sinzogira ico ntinya kuko uri kumwe nanje yo nguwo rero neza na neza mu vyanya mu vyara by'urupfu muri ako kanya impande zose kandi naho noca mu mwanya w'igitutu cy'urupfu ico gihe cya kera aho mpemu yera yari kumwe nanje igihe Imana yari kumwe nanje aho naririmba amatazirano yiwe ndamunezererewe ndibuka igihe kimwe intare ntoyi ishaje yaraje igitondo kimwe icitwara imwe mu ntama zanje mpemu yari yaciye aza kuri jewe rero narayirutse ko ndayifata ndayicagaga mbuguramwe ibipande ndibuka uko gutabagwa yo ndashobora kwibuka wa mugoroba aho neza imbere y'uko izuba rirenga idubu yaragica itwara imwe candayibwi ndaryica ugutabagwa guhambaye ndibuka igihe naririmba amatazirano yiwe ndi munsi mu minsi y'ubuto bwanjye igihe naragira intama zanje yo mana subiza muri uwo mwanya subira mu rukundo rwanje kwa mbere nsubiza hariya kandi nsubize inkoni yanje y'umwungere nsubize ubusho bwanje bw'intama ndekera hariya jenyene ndiko ndagutazira oh ibyo rimwe na rimwe turi yumvira ibyo ariko turi mu muriro w'inta mbara hategerezwa gukobwa ikintu turi twara bahungu igihe kimwe twarabaye abagabo ubu ingwaniri ko irareka ndibuka igihe hari ibi barizwa hasi kandi abantu barasemerera kandi bakavuza induru kandi ntitwashobora kuronkera abantu ikibanza nta na hamwe nga ariko siko biruwe kuri uyu munsi igwanira rese yo ntakiri William Branham wa muvuga butuma kiri muto utegerezwa kugira icyo ukozego mugenzi hategerezwa kuba budasa igihe kiragiye intambarira rese ubushuhe bw'umuriro urumvikana n'igihe cyo gutabarwa kw'abantu uwo wese asanzwe yanditswe mu gitabo muri cha gitabo ubi gihe kiraje Dawidi hamwe nuko kumiregwa nabi kose aguma agenda nibindi kandi yiyumvira yo mbega umunsi w'ubushuhe hu yo harashushe kandi yo Sauli yashobora kuzana n'iyinzira abafilisitiya bazana n'iyinzira ingabo zirakikuje hantu hose kandi hano twicaye kumunwa wisenga kandi aho amavuta ta yasizwe kuri jewe ibyo bishoboka bite ewe mana bishoboka bite yo iyo mba ico iyo ndonke ico kunywa rero ibyumviro bisubira kwariya kumwingango ya Betlehemu hariya hari hwiriba ntamazi namwe yari ameze nkayo amazi murabona Palestina ayifisa amazi mabi bafisa amazi mabi cyane kandi arashobora gutera ubwoko bwa malaria ikazituma umuntu azana amaraso mu masobe kandi menshi muri yo n'amazi arimo ubumara bushobora no kwica ariko byongeye Betlehemu ni isoko y'amazi yo mu ntara nta yandi mazi yari ameze nka ya Betlehemu yari ifise Dawidi yakunda kwiyumvira ati mu gihe n'abandi kumwe n'intama zanje mu bucagucagu naca mu micungarayo y'iryo riba rya kera kugira ngo nywe amazi yo ese ukuntu amazi yabo yaba apfutse kandi arongorotse kandi amara inyota ariko ubu umuhogo wiwe warakumuriro kandi yarasizwe yo iyaba nshobora gusa kuronka igikombe cy'amazi ubu abarwanyi biwa carasemerera mu kwihemura kwibati yo iyaba haboneka umuntu yonzanira amazi yo kunywa kandi avuye muri rirya riba rya kera hari i Betlehemu yo amaze kurota ku minsi yo mu bwana bwiwe n'insinzi yiwe yibonye ubwo nyena aho hantu ari mu mbobana carasemerera ati yo iyaba hari umuntu yonzanira amazi y'i Betlehemu gutyo abarwanyi biwe ntibashobora gusoma mu vyiyumviro vyiwe ariko mwene data bamukundisha ibiri muri bo vyose icifuzo ciwe gito cane ryaba itegeko kuri bo batatu muri bo biwe bahambaye bakuye inkota mu rwubati barayombo kabava mu ikambi kandi bironderera inzira ku birometero 45 Dawidi bamaze kugenda atanteka yari bagira ati bari he bakoze iki bagiye he barazi ko bahakwa gutakaza ubuzima bwabo bari bitaye mu vyara vy'urupfu ku birometero 40 mu mitego iteza ahantu hose kandi inkota zitunguruswa n'inkinzo ziboma nari ku muntu wabo mwene se bizera ko ashobora kuba umwami yaranyotewe yo mwene data ndibaza namba abarwanyi buno munsi biteguriye kwicara kwicira inzira ahantu mu migenzo mu gukekeranya no kutizera ngo bashitse imbere y'Imana ibyo yipfuza icifuzo cawe gito nambari Afrika ubuhindi nambari mu nzira ahari ho hose icifuzo cawe gito cyane mwami kuri jewe nitegeko urupfu ntacho ruvuze kuri jewe kupugangwa mana we ico ndico nzoba ntacho bipfuze mwami igikuru no gushitswa gushitse ibyo ugomba ngaba barwanyi bahagaze iruhande yiwe namba banyi tuwera yivurunga hasi namba izina ryanje riteye isoni namba bankubitiye mu nzira ibyo si kindi ibyo ugomba kuri jewe nitegeko nguwo umusoda nyakuri bakoze iki bagenda bararwana gushika bashike kuri iryo riba banumanuriye indobo y'amazi rero basubiye inyuma bagwana bicira inzira iburyo ni rubamfu gushika bashika imbere ya Dawidi baravuze bati ngaya mwami wanje yo 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 iki ati umuntu binuba umuntu yanswe ni shengero umuntu yanswe n'umwami wa muntu yanswe n'abafilisitiya umuntu yanswe hafi impande zose ariko umurwe muto wa mukurikira waruziko azoba umwami uyu munsi ndabizi turirimba indirimbo za hanzi hambaye tubaka amashengero manini dufise indirimbo nziza n'ikintu cyose turamushima nkuko ariko Yesu yaravuze ati mu mitima yabo bari kure yanje kuko inyigisho bigisha ni byagezwe by'abantu reka mpemu yeraza kuri ikintu kanaka mu ishengero yerekane ko Yesu Kristo araho bazoca bakwirukana bansengera ubusa baransenga ariko mubikorera ubusa mu kwigisha ibyagezwe n'imigenzo y'abantu ariko hari habarwanyi bamwizera hari habarwanyi bahagaze kuri ivyo bafise ugutahura ko muri mpemu nka kurya kwari muri Betlehemu y'inkehwa murabona by'ukuri byaruko Dawidi afata iyo ndobo y'amazi arayihweza rero Bibiliya ivuga ko yayasheshe hasi akavuga ati mwami biragahera ko noyanywa kuko aya abarwanyi bawe bahatswe gutakaza ubuzima bwabo bagenda hari yabanzanira y'amazi n'amaraso y'abantu sinshobora gukora ivyo kandi y'amazi meza yatumye bahakwa gutakaza ubuzima bwabo baca mu nzira z'abansi baje hari yarondera Dawidi yayasheshe hasi nkishikanu washikaniye umwami atakagobero nticari igikorwa kidafise ico gisigura kwari gushitswa kw'ivyanditswe konyene kubera ko naho Yesu w'i Betlehemu ari umutsima w'ubugingo byongeye n'amazi y'ubugingo by'ukuri nibyo kandi yakoze iki yari ashushanijwe muri Dawidi n'abagwanyi bombi kuko yari umwami kandi yari umugwanyi yaje akeya akicira inzira hagati y'abanzi amina yaneshereje urupfu Gehinomu n'imva asesa amaraso yiwe kugira ngo Yohana 3:16 ishitswe kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi aribwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntapfe rube ariko ahabwa ubugingo budashira rero samazi yasigura icyo yatanze ariko we yari arya amazi ubuzimire abantu bazimi ye baronka ubugingo ibyo yakoze gute kubw'amaraso yiwe bwite yasheshe ntiyamenetse ryo bayari isanganya yarayasheshe atagoberewe karuvari inyuma yaho yiciriye inzira hagati mu bansi asesa ubugingo bw'amaraso yiwe kugira ngo ashobore kubera isi inkoko y'umutsima kandi soko ryuzuye amaraso ava mu mitsi ya Emmanuel kandi abanyabyaha badibijwe nicho kidengere barezwa rwose nicho gituma yavuka i Betlehemu niyo mpamvu yategerezwa kuza kuko niho hari isoko y'umutsima umutsima w'ubugingo yari iki amazi y'ubugingo kandi Yesu yari byose umutsima w'ubugingo n'amazi y'ubugingo kandi yategerezwa kuza kandi akavukira i Betlehemu wewe Betlehemu w'iyuda nturi mutoyi rwose hagati y'abaganwa bose bahambaye uri gusa umuvuga butumwa asanzwe uragahungu gatoya ariko muri wewe hazongiramo sega bamamo iwe yahereye kera hose ibihe n'ibindi ngiyi impamvu yatumye avukira i Betlehemu mu Buyuda haramureze kandi kamwe ne data hantu ashaka kurara uno munsi ni mu bugingo bwawe mu mutima wawe kugira ngo ashobore kwerekana acishije kuri we w'amazi y'ubugingo kwihangara ihona n'umutima w'ubugingo ku bantu bishwe n'inzara n'umutsima kandi n'amazi y'ubugingo ibintu bibiri byankenerwa kugira ngo umuntu abeho n'umutsima n'amazi yarabisezeranye by'ukuri
starving people. He is the bread and water of life, which is the two essential things to a man's living is bread and water. It's promise sure. Let us bow our heads. And in doing so, I want to be sure on the have you ever been to Bethlehem
in this world?
If you have been to Bethlehem,
hitwa Betlehemu ya Efurata vyongeye Betlehemu Efurata Efurata risigura umuzi rivuye mu ijambo risigura umuzi kandi iyo ntara ya kera hariya ryitwa Efurata risigura ko ari nta itanguriro ry'ubuzima Kristo yarazutse yaravuze ati nimwagoma muri jewe ndi giti namwe muri amashami ndi isoko y'ubugingo bwose
If you've never
namba mutarigera muji Betlehemu Betlehemu furata ingo muri iki gitondo kandi mu mwakire nk'umukiza wanyu nawe arakubabarira ibyaha byawe byose wo mutugiriza ibiganza byawe kandi ukavuga uti mwami Imana ubu ndambabarira jewe ubuhano ndaje kwa Yesu n'umutima wanje wose ndaje I Betlehemu yawe amazi n'umutima w'ubugingo jewe ubu ndakwakiriye n'umutima wanje wose Imana iguhezagire musore uri hariya inyuma imani guhezagire imani guhezagire musore ukiri muto hari hubunda avuga ati ubu ndaje nta kintu na kimwe mfise mu maboko ndahagaze nyotewe umuhogo wanje urumye ndiko ndibaza aho noshobora kuca nkaronka ubugingo bwo kuri ndiko ndibaza narifatanije n'amashengero imani guhezagire mushikanje narifatanije n'amashengero nakoze ikintu cyose nzi ko nokoze mwene data Brana ariko sindigera nkora mukuru y'idirya sokori nyakuri ritangira ubu ndaje mwami kumwakira ari ngaha woshobora kuduza ikiganza uvuga uti ni jewe mwami mpagazaha kandi mfise icyinkenye umwami aguhezagire muyo mwami Imana ubu butumwa buto bucagaguritse butanzwe buvuye mu byanditswe muri byo mu bishushanyo washize harya nkuri wabinyegeje amaso y'abanya genge nabahangu bihishurira abana bashaka kwiga esinge niyo Betlehemu ari nkehwa mu bihumbi mbega umuhanuzi ibyo yabivuze gute nturi nkehwa mu bihumbi ariko byahimbaye Imana kugukura aho hantu atacho havuze sega bawo mu Bisirayeli mwami Imana mu mugwi muto w'abantu bogejwe na kanyuzi gatukura kamaraso y'umwami Yesu
Christ again
umuza umuzana kuri uyu mugwi ahantu hanaka mwama ahantu hose muri iyi si Kristo bugira kandi azotwaza amahanga yose muri yicuma ndagusabye Mana umwe wese muri twebwe ari ngaho ubu kandi bikure tuzi Betlehemu iwawe yo ingo mwese abizeye nkuko twaririmbye tuti ngo Betlehemu mwami bereke ko atari kuja mu gisagara gito hariya icyo cyari gihe kimwe ikigereranya ariko kugenda ku kintu nyakuri Yesu Kristo musima w'Imana n'amazi y'ubugingo abadugije ibiganza byabo bakire mu bwami bwawe ubunyene mwami nikurwo kwizera kwabo bamuronke nikubwo kwizera badugije ibiganza byabo kandi nikubwo kwizera nizera ko ubakiriye bagumize mwami Betlehemu aho batazosubira gutakara no kugenda nka Naomi ariko bashobora sangwa ibihe bibaye bibi bashobore kuguma neza aho I Betlehemu bizogenda neza cyane bidatevye bituronse mwami ubu ndasenze ngo ugire ikigongo abo bose bagwaye kandi baruhijwe hariho ngaha mwami abakenyeye ubakeneye gukogwa ko nawe ngo bakire mwami yo mwami wasubije Betlehemu ku bwiza bwayo bwose bwa kera warayibusubije mu gihe cy'amagogo igihe yari igwaye waramugarukanye neza kandi ugarukana nawo mu gihe cy'igenya ryasaye kandi umudata turagusabye ngo ugarukane nawo mi wese n'umuntu wese ari hano akaneye kintu ndagusabye Mana yo mwami n'igihe cy'igenya cya sayiri umutima munini wa sayiri wabonywe ushunguru kuva ku musozi gushika ku murwi w'abasi ndagusabye Mana ngo uzane uwo mutima munini wa sayiri muri iyi nyubako kandi wo ushobora kuba ikimazi kundwara z'abantu cyo kimwe n'ibyaha byabo kandi ukize umuntu wese ari imbere y'ubwiza bwawe ndumva mwami nkumbure n'ibishobisho byanje ariko ndumva kuri hafi ndakumva hafi ya hano nditseye kuri ngaha kandi simvuze ibyo kubera abantu we buraza umutima w'umuntu ndagusabye mwami ngo bashobore mu buryo ubucanke buri yabafata imbono muri iki gitondo nka kurya bwabo nk'abarwanyi ko ari ubushobozi bwawe buhambaye inkomezi zawe zihambaye mu nyonga hawe hahambaye ko uri umwana w'Imana umwami usizwe ko uri hagati muri twebwe babibone mu bugingo bwabo kandi bakira indwara n'imibabaro yabo ndasenzira isengesho ku bw'izina rya Yesu Kristo umwana wawe amina.
Thank you. I believe
ndizera imana
all his words
amajambo yayo yose ndizera igice cyose cy'ijambo ryayo cyahumetswe n'imana ndizera ko atari nari ariko ari ndiho ukubaho kw'imana kw'ibihe bidashira ndabyizeye neza ubu hagati mu bantu bari hano mwebwe mwandugitugije ibiganza murondera ishenge mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo mwambaza imana ngo ibaharire ibyaha byanyu byongeye mwizere ko kugaruka kwiye kuri hafa tukaragara mukuza kwiye kwa kabiri nditeye kwa ingaha ngo akize indwara agire bazima ababikeneye ntibikenewe ko hasenge kumwumwe naravyerekanye rya joro rindi ku bantu ko nshaka kubereka ibyari byarashitse hariho umusore kanaka yicaye andaba neza neza hariya yari mu buriri iminsi myinshi umuhogo wiwe wari wavyimbye gushika naho atashobora gufungura canke ikindi kintu ubushuhe bwiwe bwari inshi rero yari yabwiye se na nyina ati tuma uwompa magara ya mwene data buranama azasengere kandi ku mpamvu kanaka bashaka kungora kuko nari mfise akazi kenshi rero ikintu kanaka kindongorera kuja iwabo mu gihe nari nicaye hariya bagerageza kunzanira uwo musore isahani iriko irigi ryoroshe n'ikindi kintu n'ibiharage byoroshe baseye kandi yagerageza kubimira yaratamira agafata n'urutoka kabifyonda ishinyo iwe yari yavyimvye havamwe amashira rero yagerageza kubifyonda nkuko n'urutoki rwiwe kandi agerageza kubimanuza mu muhogo nkuko rero yarashoboye gufungura umutamiro umwe kandi ibiri kandi ntiyashobora kubandanya asunika isahani iyi nari nicaye hariya nasenze hari ikintu gitoya kinaka udashobora kubwira abantu bose ikiriko kiraba oya naravuze nti mwami mwami dushitse ku mpera y'umwaka ubuharage ikintu gishasha nshobora mwami cyo bari iki kintu kandi ngitangura kuvuga ibyo no kuvuga ubu mu mutima wanje ubu ndazi kuri ngaha wa musore yaramvuye ukuboko yakira umutamiro wa mbere n'ubundi kandi aheza isahani yose kandi ninjira mu modoka yiwe aragenda iyo ni imana murabona ukubaho waho umukumwami ukubaho kumwami nti nibisabwa gusa ko we aba ahari ubundi munsi gihe bafata iya nyuma rero iyi foto iheruka igihe namubona ahagaze hariya narabyiravye naribajije nti neza narabonye umumarayika w'umwami hariya kandi ndazi ko ari gahebuza ariko igihe yafatwiye hari nk'isaha 9 bugira kandi yaramvuye kandi arambwira ibyo ari byo kandi arabinsigurira byose ninge nibigwanishwa n'ibindi bintu byose kandi anyereka ibintu byerekeye ari byigere mbona naragiye ndayitora ndayiraba kandi n'ibyo ngasi nari byigere ndabibona imbere yaho kandi mbega kwiyumvira neza byanzaniye guhotswa kumenya ko ari ngaha ukubaha kwiwe k'umwami kandi ukuba k'umwami kuri ngaha ngo agukize abarwayi ukuba kwiwe kuri ngaha ngo akize abarwayi ukuba aho k'umwami kuri ngaha ngo akuzanire abanyabyaha kwitahura ukuba k'umwami kuri ngaha hagati mu bantu biwe kandi ni Betelehemu y'Imana yuzuye umutsima n'amazi ndanezerewe cyane mweho ko dufise ahantu nishobora kuza tugafungura kandi tukabaha ibihe bidashira nuko umwami abahezagire urafise icyo ushaka kuvugaga mwene data reka duhaguruke umwanya muti indirimbo yacu ya kera ya gusezera ijana izina rya Yesu ni bangahe bakunda umwami reka turabe kuduza amaboko yanyu hejuru wose ubu mu gihe mukidugije amaboko yanyu hejuru uyamanure kandi uramutse uhagaze muvuge muti imana iguhezagire mugenzi iguhezagire reka turangamize mu ijuru kandi duce turirimbe iyi ndirimbo jana izina rya Yesu mwana w'imibabaro cyana izina rya Yesu ahuja hose cyana izina rya Yesu ahuja hose mwana w'imibabaro rizokoha umubabaro nituze rijana ahuza hose ahuja hose ni izina ryiza pe ibyizigiro by'isi n'umunezero wo mu ijuru